kumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya ibiganiro byayo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaduteze amatwi mu gitangura kumva radio ijwi rya Amerika na mu mwese twari kumwe kuva mbere twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri nosaha. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ateramije ibiganiro byo kuri nosaha. Uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Nyuma yaho turaza kubandanya ikiganiro iwanyu mu ntara cyerekeye ahanini ubuzima bwo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'abarundi. Kaze mwese. Mu Burundi mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru hamwe n'abanyagihugu ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yavuze ko u Burundi butarora bwemera uwatorewe kurongora inama nshingamateka ya Afrika y'ubuseruko. Mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinzi aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Ibibazo by'imigenderanire n'ivyo vyuguruye ikiganiro umukuru w'igihugu yaye abamenyeshamakuru n'abarundi. Yabajijwe ubwa mbere ico Burundi bugiye gukora inyuma yaho wakaniye ivyavuye mu matora yubwiye kurongora inama nshingamateka y'umuryango uhurikiyemwo ibihugu vya Afrika y'ubuseruko.
Bayuko ubatwe tugwemera kunyaca amategeko kandi tuba yuko twabasubyandika kugira ngo byagenze kugira ngo turabuke tuyubahiriza bakazura mukomeye kuri n'ibyo bazotusigura Abarundi tutahura n'abantu tubabwira tubadusigura ko byagenze ukubeke ikintu kintu kintu n'icyo rero niba dutanga niba tuba inyishu zumvikana zotwadaye bakaze tuzumvikana nazo tuzokuba tubabwira tuti
ku migenderanire. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagize icyo avuga ku gihugu cy'u Rwanda.
Igihugu cy'u Rwanda cyateje ibibazo icyo twafata intambwe ya mbere kutubwira tuti bino bintu byaratugoye byageze ku mukuru nuko mwakoze n'umunsi turatubwira ntabwo twebwe twubugira kurengana no kuvogerwa ngo duhindukire kandi tukuma amashi dukomera amashi umuntu atemera yuko hari ikintu cyamuhuye kujya kubaho ikintu ibihugu birabaho habaye ikibazo si ubundi bwongere tuba turahe ibihugu iyo habaye kutumvikana umuntu yagize akabazo ateza ubundi aragakingura akamwegera ati nyamara turahabe ku bintu byubuhera ngo atubarahindire yuko ahubwo kubera bitera byuruhuka turi kuraba none nko murabisa abantu bashatse kutimbaza ubutegetsi mwobana muti.
Ikibazo ku ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro nicyo rivuga ku biringo by'umukuru w'igihugu ntikibagiwe.
Iyo ndwara tuyivemo ibwirizwa shingiro si by'umukuru w'igihugu si n'iby'abarundi. Ikintu kimwe na cyo bitunganyijwe mu ntumbero y'abarundi kuba byifuza. Rero no munsi jeje njye kumbaza ati mbega umugambi mbese wo kwizera mana yanjye ugomba kugeza ibora. No munsi ndiko ndakora igikorwa bandi ujye kuraba rero ukora kuri igihugu umukuru w'igihugu ni umuntu nk'abandi n'umushaka kugira ikibazo nk'abandi sidabyifuza mugabo turamenye neza ko ari abantu uri kurakora ibyinshi byatsi byinshi ibyinshi byinshi. Iyo mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi by'umutekano bifite mu kwezi kw'umunsi tumwe byumvise imyaka ibiri na cumi n'ibiri
atanga intererano y'amatora. Umukuru w'igihugu yari yamenyeje ko atanze akarorero ku bifuza guterera ku bushake. Abamenyeshamakuru basiguje ingene ubushake buhinduka itegeko bafatiye ku itegeko ry'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu rijyanye no guterera amatora.
Ari urabona jina kanzi umukuru w'igihugu kwenda akaro keza camagana abanje kandi b'igihugu mugati bwizwa shingiro bivuga iki gutereza mu kubaka igihugu utsimbataza demokarasi n'utsimbataza ubutungane n'umutekano. Rero itegeko ntabwo ryaje bitewe ku biri ryaje ry'umwunganizi mukuru w'igihugu.
Ku bijyanye n'ubutunzi umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko u Burundi buzakira intererano z'ibihugu bifise ishyaka ryo guteza imbere igihugu cy'u Burundi. Nkurunziza yavuze ko u Burundi bufise imbere heza kubera ubutare igihugu gifise. Yahakanye mu majambo atomoye ko ata matungo y'umurengera afise mu bindi bihugu nk'uko yavyagirijwe namwe mu mashyirahamwe.
Ndimo nakwansa kwanye nawe zo gukora imeza gute nazo arondera ikinyoma yo kuri mekapo yo kuri mekapo ubutunzi bw'iwacu bushaka kuzikora n'umunsi buto ngiye ndi buri ndi umworozi abanyagihugu barantungisha uno mwaka wonye abanyagihugu bampaye inka 68 ndatunze
haba ku butunzi cyangwa ku gateka ka muntu. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi aranegura ibiharuro bitangwa n'amashyirahamwe amwe amwe.
Ibyo biharuro bitangwa n'abanyamahanga ku gihugu cyacu cy'u Burundi ni bo zose bushoboka muri bo gutura ku maradiyo kumva ibyo bizakora ibyo si Kita bawa mungkin untuk tu mungkin bicara ni mungkin tu sibyo sibyo lagi. Ia sebagai invoza politik. Jadi kita sedang mengambil invoza politik.
Perezida Nkurunziza yavuze ko Uburundi butarota bwemera amasentare mpuzamakungu arenganya kandi akorera ku binyoma mu kayanza mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda. Guhera mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'2018 imfungurwa zahora zihabwa impunzi zo mu ikambi y'Imahama zigiye kugabanuka ibice 25% ugereranyije n'ivyo bahora baronka. Ababyeyi bakaba batabona ingene bagiye kugira mu kugaburira abana babo. Inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Inyuma yaho ishyirahamwe HCR gita ku mpunzi remenyeshereje impunzi zo mu ikambi ya Mahama ku biharage, ibigori, amavuta n'umunyu vyahora bironswa bigiye kugabanuka ku bice bigera ku 25% guhera mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'2018. Agashavu ni kenshi mu mpunzi aho zibaza ukuntu zigiye kubaho mu gihe n'ivyo zahora zironka bitari bikwiye. Uno muvyeyi ntabona ukuntu azogaburira abana biwe.
Iyo ngingo ntiyagenda tuvunye umugongo ufise umuryango n'ibintu nyine bibabaje twarimvira ntiturabona inyese zo bifata kuko hari basanzwe barabigabanije ivyo kurya ariko urumva ko bagiye kugabanya gose gusumba ni ikintu tutabona inyese tuzacakira nyine tutabonye tuzogifata kuko bisanzwe ari bike narya bigiye kugabanuka bigiye kuba bike gusumba ntitubona icyo tuzogaburira abana kuko urazi ko bisanzwe bitanadukwira. Ubu rero hoho navuga ko aragahomera buno simba nico tuzotahana nk'amagarama icazo mari y'abana. Abana bazicwa n'inzara twebwe nk'imiryango twafata ibyitwa ngo biratubutse uwo bitega rumwe nawe agiye kubaho gute ni kibazo. Iyo byabikunda nyene ni byabishoboka bakwiriye kuguma batotora bakaraba ko boduza tugatuma dusubira hahandi canke se bagashiraho nakarusha.
Uno mugabo wewe abona ko iyo ngingo ishobora no guteranya impunzi n'ubusuma bukaba bwinshi mu ikambi.
Urumva twebwe nk'impunzi tubyakira nabi cyane kuko imibereho yacu igiye kuba nabi cyane kubera twatugira n'ingorane zo kugaburira abana bacu imiryango yacu bataragabanura. Uwo bagiye kugabanura ubwa kabiri mu kiringo cy'amezi atatu tubona ko imibereho yacu igiye kubaho nabi cyane rwose. Aha mu ikambi ibyo tumenyereye iyo umuntu ashonje namwe murabizi agira inyifato nyinshi zitari nziza. Aha mu ikambi inkurikizi zizohaba turabona ibintu by'ubusuma, turabona ibintu byo gushaka kuzuruma abantu. Ibyo byose turabona ko ari inkurikizi zizokurikira. Iyo abantu baba harimo ari benshi ingorane zibaye zijanye n'inzara zijanye n'imibereho ya misi yose biratuma abantu bacanamo kuko jewe nshonje we mbona ufise ikintu mu nzu sinoreka kuzaje gukoresha ubwenge bwanje kugira ndakikwibe nanje ngume mbaho.
Abasore n'inkumi bizanye mu ikambi batari kumwe n'abavyeyi babo bobo ntibabona ukuntu bashobora kubaho bamenyesha ko ingeso mbi zigiye kongerekana muri ico gisata.
Abo turagoye cyane tugiye gupfa natwe naho Imana tubonisha tuzokora kuko nizahora inzara zikwiye urumva amaze kugabanya hoho cyaba nyine akanye abahinga. Twasaba yuko nyine bishobotse ko abadufasha ahubwo bushobora gatera inkunga bagafasha abantu ko wizanye abana rumwe w'umusore birabona hagiye kugingwana zirezire cyane turabona ko umutinga ne uzoboneka. Twasaba rero cyane cyane abadufasha badutabare barabe umuntu umwe icyo mufasha atagikozwe naho ubuzima bw'abantu buzahorera.
Muri kizere
bo izambe rumva acabone kubusuma kuko ntakuruna ko umuntu azobona umwe ariko arajya atari azobusuma bibe mbere ndetse no kwiyanga bazukana ko uzofatira umuntu kunjya yiwe ashobora guca mwica mbona ko ahanini umutekano uzohungabana kubeca kiyo.
Mwamenya ko umuntu umwe agiye kuzohora aronka ibiro 8 vy'ibigori n'amagarama 100 ibiro 2 n'amagarama 700 y'ibiharage ategerezwa gufungura mu kwezi kose. Desire Hatungimana, Imahama, Ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu Jean Bosco Ndarurinze na Desire Hatungimana kuri ayo makuru badushikirije. Ubu naho ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara.
Neza nshuti muteze amatwi ibiganiro vy'iradijo rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri siya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'ino mwanya.
Amarusengo amwamwe yarabomotse murabona ko dusanzwe twibera mu mitumba ihanamye ubabene gihugu rero bavomera ko bigogo murazi kamazi ariyo buzima irashikaho baca bandura inzoka bagaca batangwa kuza baragrene baragwaragurika.
Yunisa Biademie Eric umunyamabanga mukuru wa zone Rubona ya commune Mugina mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi avuga ku kibazo cy'ike na ry'amazi ku mitumba igera kuri ne yo muri ako karere idonido hiyo nkuru cyo kimenyereke impunzi z'abarundi mikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda liniga inyuma yaho RCR gabanirije bifungurwa baronswa ku kwezi ku kwezi ni mukanyi sase
iwanyu mu ntara
kire mwisanzuye kwijwi rya America ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Nongere ndabahikaze nchuti bakunzi bikiganira iwanyu mu ntara icuno munsi tukagihera ku vyaranze politike muri Zimbabwe inkuru yateguwe n'igisata cha Zimbabwe cijwi rya America murayumva mu ijwi ry'umumenyesha makuru wacu Claude Ganza Munyamagana.
I Constantine Mubea Dominic Nikazino Chiwenga swear that is vice president
nyuma y'umunsi umwe bagize ba vice president General Constantino Chiwengu herutse kuva mu gisirikare na Kembo Muhadi Ministri w'ingabo kuri uyu wa kane barahiriye imbere ya Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga Bwana Luc Malaba. Nyuma y'uyu muhango abwira abanyamakuru ko yakiriye uyu mwanya, General Chiwengu wayoboye ibikorwa byo kotsa igitutu Perezida Mugabe kugeza yeguye yagize ati:
I feel good because I have to wait for my country. Once we have been allotted that will be the
ndumva binejeje kuko ngomba gukorera igihugu cyanjye. Kuva tumaze guhabwa inshingano tugiye gukora. Icyo nababwira nuko tuzakorera hamwe kandi tuzafashanya kubaho umukuru w'igihugu ndetse tuzatanga umusaruro. Chiwenga baye mu general wa gatatu mu bantu 24 bagize guverinoma ya Munangagwa. Ibintu bisembura icyo bacyuko igisirikare gishobora kuziganza muri politiki ya Zimbabwe mu gihe amatora yazakorwa hagati mu mwaka utaha. Nyuma y'irahira rya Chiwenga waseziye mu gisirikare mu cyumweru gishize, Arnold Tsungu uhagarariye komisiyo mpuzamahanga y'abanditsi n'abashakashatsi ku by'amategeko muri Afurika yavuze ko guverinoma ya Munangagwa ikwiye kumara abaturage impungenge ko igihugu kitayobowe n'igisirikare.
So that a government that arises out of the electoral process.
Yamusabye kwirinda ko guverinoma itaratowe n'abaturage yagaragara nk'ihagarariye gushaka kw'abanyazimbabwe kandi ikora biciye mu matora azira makemu. Icyakora umusesenguzi Tsunga avuga ko mu gihe aba bajenerali baretse inshingano za gisirikare nta muziri uwo ari wo wose watuma bataba muri guverinoma.
However, what is noticeable and very curious is that
uko byamera kose ikigaragara kinateye amatsiko nuko abasirikare batangaje ko Perezida Mugabe akuye ku butegetsi batagize uruhare gusa mu kumuvanaho, ahubwo mu byukuri bari no mu bari guhabwa imyanya muri guverinoma. Nta gushidikanya biratera kwibaza niba bikwiye kwizerwa. Kuri General Chiwenga hariyongeraho abandi ba generali bahawe imyanya muri guverinoma ya Zimbabwe aribo Ministri w'Ubuhinzi Perance Shiri na Ministri w'Ububanyi n'Amahanga Sisuso Moyo. Mu kwezi kwa 11 uyu Moyo niwe watangarije kuri televiziyo y'igihugu ko gisirikare kigaruriye ubutegetsi ari nabyo byatumye Mugabe yegura.
Harakoze mgenzi wacu Claude Ganza Munyamagana yaraduciriye kuri make ivyaranze politike yo muri Zimbabwe muri no mwaka w'2017 turiko turasozera. Unaho duce dukubitira mu gihugu cy'u Burundi aho imitumba ine igize zone Rubona ya commune Mugina mu ntara ya Cibitoke iri ifise ubukene bw'amazi. Abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya America bavuga ko batorohewe namba muravyumva mu nkuru mumenyesha makuru wacu mu Cibitoke Diane Ndonse.
Abanyagihugu bo mu mitumba ya zone Rubona ya commune Mugina ariyo Nyamihana Kagurutsi Ngoma na Rubona bavuga ko bikora ku mazi atemba yo mutugezi nayone akaba tama yabonetse igihe nk'iki cimvura naho bagatora gahengwe mu gukoresha amazi bareka y'imvura. Aba ni bamwe mu banyagihugu bo muri iyo mitumba.
Amazi mu bido yarakamye kandi usanga tuvoma ahantu kure na kure cyane, amazi tuyashikana bitugoye rwose kubera usho usanga ari n'inzira zigenda nabi, kandi niyo tugiye kuva mu bukubera k'amazi ari makeyi ushobora no kumara n'amasaha nkangahe mu ruzi utararonka amazi.
Araho ibihomoka bipomoka bikazibaza rusengo zikabomagurika canke ugasanga hafuriranye n'ico gihe ko nk'amazi yo kunywa amazi meza bikagorana kenshi na kenshi. Nkuba murushana dukunda gukoresha amazi y'imvura niyo dukoresha mu koga no guteka batekesha amazi y'imvura.
Abajeje intwaro muri zone Rubona basigura ko iyi ngorane yo gushikira amazi meza kwaba banyagihugu ivako za rusengo zamaza bomotse zihitanywe n'inkukura. ko ku mutumba warubona umwe mu bakurikirana iby'amazi avuga ko muri za rusengo 35 ziri kuri uyo mutumba 15 zazimanganye gose eka na 20 zisigaye ko tamazi meza zigitanga kuko zitabungabunzwe. Umunyamabanga wa zone rubona Sabiyaremye Eric avuga ko ubwo bukene bw'amazi bufise n'ingaruka mbi ku magara y'abanyagihugu baho.
Amarusengo amwe amwe yarabomotse ahitanywe n'ibihomoka guko murabona ko dusanzwe twibera mu mitumba ihanamye ibihomoka byara yahitanye. Ubabene igihugu rero bavomera ko bigogo murazi kamazi ariyo buzima birashikaho baca bandura inzoka bagaca batangura kuza baragirene baragwaragurika. Tukaba dusaba rero commune n'abagira neza boza gufasha mu gikorwa cy'ujyanye n'amazi meza.
Muri rusangi mu makomine atari make yo mu gihugu abanyagihugu baratanga intererano yabo yo kubungabunga amazi ya rusengo ariko abo muri no mitumba yo muri zone rubona kugeza ubu ntayo baratanga nkuko Sindimwo Yohani ari mu bajejwe kubungabunga amazi ku mutumba wa rubona abivuga.
Hani wacu zongorane zirahari na cyane cyane muri eje kuminari bari bashatse gutegura integuro ijyanye n'ibyereke by'amaresi kugira batangiye gutoza amafaranga kugira ngo na cyane cyane igikoresho gipfuye bakigura kuye muri ayo mafaranga ariko gushika n'ubu ntibarabitangira uko acitse bitugora kuyakora na cyane cyane hamwe abanyagihugu iyo bagiye bakagenda kabiri gatatu baca bamagira intege nkeya usanga niko ndakoresha abana batoya gushika n'igenza ntanga amafaranga kugira abana bafashe kubyubera ibyo bikorwa maniko ndakora.
Uyu ari mu bajejwe kubungabunga amazi muri zone rubona asaba leta hamwe n'amashyirahamwe yitaho iterambere ry'abanyagihugu ko yo bashigikira mu kubasanurira izo za rusengo.
Twe turasaba leta turavye aya mazi na cyane cyane yajya ko akogwa na leta biturutse ku mashyirahamwe baturungikira tugafashanya n'ubure turasaba yuko leta yo dufasha na cyane cyane bacishije mu byerekeye by'amashyirahamwe hama natwangiye guhakira icyo badusaba twokora nimba ari kwimba imifurege nimba ari gukora n'ibindi bindi tukabikora kuko byose ni byiza ko byokorana.
Umushikiranganji w'amasoko ko ntanga nguvu ubutare n'agataka ko Memani Rakiza yamenyesheje ko ibice 40 by'abanyagihugu badafise amazi meza mu ntara zitandukanye mu nama yabaye mu ntango z'uku kwezi kwa 12 k'uyu mwaka turiko turarangiza ari kumwe n'abakorera muri ico gisata mu ntara cy'ibitoke. Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Inkuru imwe yo mwikambi mbere yuko duca tugurira imirongo kugira mutubwire ingene muri ko murasozera uno mwaka wa 2017 guhera muri kuno kwezi kwa mbere umwaka wa 2018 mfungurwa zahora zihabwa impunzi zo mwikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda zigiye kugabanuka ibice bigera kuri 25% ugereranije n'ivyo bahora bahabwa. Ababyeyi bati turahambariye ibara ariko tuzaraba uko tubigenza. Inkuru twateguriwe n'umenyesha makuru wacu mu gihugu cy'u Rwanda Desire Hatungimana.
Inyuma yaho ishiramwe Haser gita ku mpunzi remenyeshereje impunzi zo mu ikambi ya Mahama kubiharage ibigori amavuta n'umunyu vyahora bironswa bigiye kugabanuka ku bice bigera kuri 25% guhera mu kwezi kwa mbere ku mwaka wa 2018 agashavu ni kenshi mu mpunzi aho zibaza ukuntu zigiye kubaho mu gihe n'ibyo zahora zironka bitari bikwiye. Uno muvyeyi ntabona ukuntu azogaburira abana biwe.
Ayo ngingo ntiyagenda tatuvunya umugongo ufise umuryango ni ibintu nyene bibabaje twarimvira ni turabona nyene zo bifata kuko hari basanzwe barabigabanije ivyo kurya ariko urumva ko bagiye kugabanya gose gusumba ni kintu tutabona nyene tuzacakira nyene tutabona nyene zo gifata kuko bisanzwe ari bike narya bigiye kugabanuka bigiye kuba bike gusumba bitone tuzogaburira abana gukora ziko bisanzwe bitanadukwira. Ubu rero hoho nuvuga ko aragahomera bunwe simba nico tuzotahana nk'amagarama icazo marira abana abana bazicwa n'inzara twebwe n'imiryango twafata ibyitwa ngo biratubutse uwo bitega ari umwe nawe agiye kubaho gute ni kibazo. Iyo byabikunda nyene ni byabishoboka bakwiriye kuguma batotora bakaraba ko boduza tugatuma dusubira hahandi cyangwa se bagashyiraho n'akarusho.
Uno mugabo wewe abona ko iyo ngingo ishobora no guteranya impunzi n'ubusuma bukaba bwinshi mu ikambi.
Urumva twebwe nk'impunzi tuvyakira nabi cyane kuko imibereho yacu igiye kuba nabi cyane kubera twa tugira n'ingorane zo kugaburira abana bacu imiryango yacu bataragabanura uwo bagiye kugabanura ubwa kabiri mu kiringo cy'amezi atatu tubona ko imibereho yacu igiye kubaho nabi cyane gose. Mu ikambi ibyo tumenyereye iyo umuntu ashonje na mama urabizi agira inyifato nyinshi zitari nziza. Mu ikambi inkurikizi zo haba turabona ibintu by'ubusuma turabona ibintu byo kushaka kuzuruma abantu ivyo byose turabona ko ari inkuru zizo kurikira iyo abantu baba harimo ari benshi ingorane zibaye zijanye n'inzara zijanye n'imibereho ya misi yose zibiratuma abantu bacanamo kuko jewe nshonje wembo n'ufise ikintu mu nzu sinoreka kuzaje gukoresha ubwenge bwanje kugenda kikwibe nanje ngume mbaho
abasore n'inkumi bizanye mu ikambi batari kumwe n'abavyeyi babo bobo ntibabona ukuntu bashobora kubaho bamenyesha ko ingeso mbi zigiye kongerekana muri ico gisata
abo turagoye cyane tugiye gupfa natwe naho imana tubonye zokora kuko niza harondari zikwiye urumva amazi kugabanya aho cyaba nyine akanya bahinga tosaba yuko nyine bishobotse ko abadufasha ahubwo bushuba gatera inkunga bagafasha abantu ko wizanye abana rumwe w'umusore birabona hagiye kugingwana zirezire cyane turabona ko umutinge ne uzoboneka tosaba rero cyane cyane abadufasha badutabare barabe umuntu umwe icyo mufasha atagikozwe naho ubuzima bw'abantu buzahorera
muri iki cyere
bo izambe rumva acaboneka ubusuma kuko nakuruna ko umuntu azobona umwe ariko arajya undi atari azobusuma bibe mbere ndetse no kuyanga bazukana kuko uzofatira umuntu kunjya yiwe ashobora no guca mwica mbona ko ahanini umutekano uzohungabana kubera icyo kintu
mwamenya ko umuntu umwe agiye kuzohora aronka ibiro 8 vy'ibigori n'amagarama 100 ibiro 2 n'amagarama 700 y'ibiharage ategerezwa gufungura mu kwezi kose Desira Tungimana, Imahama, Ijwi rya Amerika.
Akaririmbo ni biremewe ka Priscilla akaba ari umuririmbyi wo mu gihugu cy'u Rwanda ikaze nshuti bakunze mutwumva muri ganyine umwaka muri ko musozera gute noweli mwayihimbaje gute reka turaza kwigaruka ko murano muri kano kanya tubahaye tubugururiye amatelefone kugira ngo mushobore kuyitubwira mutasha banyu mutubwire uko muri ko murasozera umwaka mutubwire ibyo mitegure muri 2018 wa mbere akaba ari Eli ari ku murongo Eli ikaze ku ijuru ry'Amerika
ndaguhaye gake cyane rimwe byumva mutima nongera nkwifuriza umwaka mwiza cyane kuri wewe n'umuryango wawe aho uri hose
urakoze cyane kandi ndabyakiriye nawe bice bikugendekera gutya umeze gute ga Eli
abunye ndi Bujumbura mu Burundi kandi meze neza
Noeli yaraciyemo
Ego Noeli yarakiyemo twarasangiye n'abavandimwe biteye twashoboye kuronka kuko byinshi bitabonetanye
ubunane nawe ubwiteguriye gute
turiko turitegura cyane cyane ku mutima tuzomesa gahutu dusanzwe dufite hama tukambare kuko twarabuza ko amahera yo kugura gashyashya
oya ntacu uca wikora kuri duke ufise
natamitan.
Mhm. None gaili no musuga tushaka kwifuriza impera nziza z'umwaka bande use ku mutima.
Ego wa mbere ni ndiyamya mukankosi.
Mhm. Aragushimiye.
Hama ego hama nkacha nipita umwaka mwiza cyane gose abavyeyi bande bari muri komine Mbuye hajya anye imurambya neza na neza. Mushumba wateka mu kivoga cyaho batabanyumva ama nkabanipfurije umwaka mwiza cyane abakozi b'iradiyo ibyamerika hamwe n'abakunzi bayikunda cyane bari muri komine Mbuye ntarinde kuvuga amazina ndavuga nka ba Pierre Kumugina muramwange wiri n'abandi
aho mu kivoga hegereye mu gasura none ga Eli
Ego haregereye cyane mu gasura ndumva yuko unahazi ko nahantu hakunda kuba cyane agahawa akunda kuba cyane ibigori n'izindi fungurwa ekanicyayi turakirima numva mengo murahabye cyane.
Twarigeze kuba tunahakorera iby'umwuga.
Ego ndibuka nuko hariho n'abagenzi banyu bagiye ku muhinga araho dufite asanzwe akura amenyo ku mutumba wa Buyaga. Inkuru yanegereye cyane ariko murakorerayo.
Iyo nkuru yarakunezere katsuye gusubize iyo ufata ukuguru none uramuzi.
Ndamuzi cyane rwose kuko nta kilometero kihari uvuye hajya mu Kiboga aho navukiye je. Umuramanuka gatoyi kuko turi muhira turashobora kubona iwabo kuko je navukiye hajya impande ya paruwasi hajya neza na neza imbere ya paruwasi Kiboga.
Urakoze cyane rwose Eli utugira umunsi mwiza. Abakunzi b'Ijwi ry'Amerika batumvise iyo nkuru yafata ukuguru reka tubacire ku masonga n'umutama cyangwa umushinga ntahe amaze igihe kinini akuza amenyo uburyo hawe n'Imana kandi ngo abikora neza bigashimwa. Tuzosura kubasha mu iyo nkuru kugira abashobore kuyumvura. Koze cyane gose Eli ugire umunsi mwiza.
Ego ahubwo muzoyi subizemo kuko narayikunze cyane kuko je mu bizanzwe sindajya kuri kuza y'amenyo mugare habagenzi bagiye.
Urakoze cyane gose
Imana ibahagire cyane.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise kandi na Innocent ku murongo. Innocent ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Amahoro amahoro.
Uherereye he?
Yego, jewe ndi mu gisagara ca Bujumbura aho bita mu Kigobe.
Mu Kigobe havugwa make.
Ikobe hapfwa meza twe tubona ibintu bimeze neza cyane.
Amabarabara yarasanwe ko twari twarumvise ari kibazo c'amabarabara amwe amwe yari kwasa nka ya bomaka ahegereye ntahangwa.
Ahegereye ntahangwa habomotse aho bita kuri avenue mu Karakara bariko barahakora n'ubuhinga buhanitse cyane bakoresha amabuye menshi cyane. Ariko pema bariko baragerageza bariko barahakora cyane kandi turabona ariko bizogenda neza.
None uri kuheraheza umwaka gutega Innocent?
Umwaka ndiko ndawuheraheza neza kuko ndashima Imana kubera nkomeye na Noel narayihimbaje neza nari nkomeye nta kibazo. Kuri n'umutekano ndabona yuko atangorane turatembera mu gisagara tukazunguruka hose nta kibazo.
Ego nabona ne na Noeli wayihimbaje neza.
Ego nayihimbaje neza cyane nabona ne ndiko ndayitegurira kubera ubundi muntu indutse akomeye agatembera n'abagenzi bakaganira neza bakavugana ibyo umunsi mukuru izo biba bimaze.
Nuko ugaca ushaka none kwifuriza impera nziza z'umwaka bandega Innocent.
Ambere abamenyeshamakuru bose ba radio Ijwi ry'Amerika mudushyikiriza ibiganiro byiza biduhimbara bikatunezera mutubwira n'amakuru meza. Ukuri turabashimiye turabifurije uwundi mwaka tugiye gutanga demiregizi wisi utobe neza mudoburonkeremwo byinshi mwongere mugume mudushyikiriza batandukanye.
Urakoze cyane.
Reka rero nse nkubitira ukuru jewe mu ntara ya Ngozi ntashe abantu bayo ndabifuriza umwaka mushasha mu muryango ahantu abantu bose bo ku gatumba kagwimbo ko muri komine ya Kiremba. Uhereye ku mukuru w'umutumba wacu bamwita Denise Mana nziza nabo bakorana bose mu muryango wanjye ndabona mama wanjye twamubona Imana Generosa ndabona mu muryango wanjye witwa Simana Claudine n'abana Mushadi Sandere Sansere Sarte na Sari bose bazogira umwaka mushasha n'ababanyi abajyango hariho Imana Melania bamukundu.
Urakoze Innocent. Muri studio ya 18 Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwari kumwe na Joy Diane nahazwe nkukije ikivi co muri uno mwaka wa 2017 tuzongera muri 2018. Mwarakoze kutuba hafi mu kiganiro wanyu mu ntara. Mwarakoze kumviriza ibiganiro bitandukanye bagenzi banje bandi muraza gusubira mu bindi biganiro bindi. Yakoze Macbeth ya Bello na ingenieur Joe bari muhinga bw'ivyuma. Eje n'umukankusi niwe yarampagarikiye. Tuzongera rero muri 2018.
ababandanye kudutega amatwi mu masegonda make cyane saa 12 muraza kumva ikiganiro cy'umuziki twateguriwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi uno musi yaganiriye ahanini n'abanyonyi biradijwe rya Amerika bifurije inshuti n'abagenzi Noel na Bonane nziza ikaze mwese.